1위 미주 아메리카. 라디오 이즈비디 아메리카 마키룬디노 마키냐르고한다 모브론디 모두 그리키라 쿠미롱고 미구피아 쇼트웨이브스 쿠메테로 추미니체나니 메테로 미롱기비리 모르고한다니 쿠리 FM 잔나나카네니 비쳐비타투 노쿠리 라디오 인슈티아보스 FM 미롱무나이니 무나이니 비쳐비타투 모쇼브라칸디 노쿠르시키라 마코레시리 아드레스 야추야 이메일 니 라디오 야추 아로바즈 gmail.com 노쿠리 페이스북 쿠리 아드레스 베로 라디오 야추 아메 노쿠리 시테 야추 아리오 웨지타투 아카보롱고 라디오 야추 베로 아카보롱고.com numwanya w'ikiganiro muri isanga
ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ishyirahamwe National Endowment for Democracy riharanira demokrasi makungu n'ishyirahamwe Robert F. Kennedy riharanira amahoro n'agateka ka muntu ku isi n'amashyirahamwe yose rero yangaha muri Amerika azoteramisha ejo kwa kabiri i Washington DC kiyago na Armenia yongere umurundi yanonosoye ivyerekeye amategeko akongera akabaharanira agateka ka muntu azovuka kugena ivyerekeye agateka ka muntu vyifashe mu Burundi. Armel ayoboye ishyirahamwe Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture ACAT Burundi mu mfunyapfunyo no kuvuga ishyirahamwe ry'abakristu yishinze kugwanya ihohoterwa ry'ikiremwa muntu azovuga ku kugena ibijanye n'ubuyobozi n'agateka ka muntu byifashe mu Burundi imyaka itatu inyuma ruhagarara rwo mu mwaka w'2015 azohabonera kandi akaryo ko kuvuga ku ngingo ya leta ya Burundi iherutse gufatira amashyirahamwe y'abanyamahanga akorera mu Burundi inyuma ruhagarara rwo mu mwaka w'2015 mu Burundi. Armenia yongere yarashizeho ishyirahamwe SOS Torture Burundi muntu mbero y'ugukangurira abantu bari mu gihugu no mu makungu kwihonyangwa avuga ko rikomeye ry'agateka ka muntu mu Burundi cyane cyane mu gutanga makuru ku bantu bafatwa bunyamaswa abahagarikwa mu buryo budakurikije amategeko abantu bazimanganywa abafasoni n'abigeme bafatwa ku nguvu hamwe n'ubwicanyi ndengerabutungane mu Burundi. Ngaha muri studio rero turi kumwe n'umushitsi Armel Niyongere. Armel waramutse.
Mwaramutse cyane.
Watubwira kugenda waronse ubwo butumire bw'aya mashyirahamwe National Endowment for Democracy hamwe na Robert F. Kennedy Human Rights.
Murakoze cyane mwakoze kuntumira. Mashyirahamwe abiri yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaranyandikiye ambaza yuko noshobora kuza kugira ikiganiro ku vyerekeye ingorane ziri mu gihugu mu vyerekeye vy'agateka kazi na muntu mu vyerekeye ibiko biraba mu Burundi yaba yugago y'amashyirahamwe mpuzamakungu n'ibindi byose bijanye n'ubuzima bw'igihugu. Hama ubwo butumire ndabwemera ndaza ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira nshobore gutanga umuco muvyerekeye ibikorwa turiko turakora ibikorwa biriko biraba vy'agateka kazi na muntu ivyerekeye amatohoza ya senare mpuzamakungu mpana vyaha ukuntu twashigikiye umugwi w'amatohoza wigenga mpuzamakungu hamwe n'ibikorwa vyose turiko turakora kugira igihugu c'u Burundi gishobore kuva mu ngorane ziriko zirahura nabwo muri iki gihe kuva mu mwaka wa 2015.
Muzo teramisha icyo kiyago ejo muravuga ko muzovuga no kugene ibijanye n'ubuyobozi n'agateka ka muntu byifashe mu Burundi imyaka itatu inyuma y'uruhagarara rwo mu mwaka w'2015. Waducira ku mayanga muri make ibyo uko mubibona ibyo muzoshikiriza.
Mu vyerekeye ibyo tuzoshikiriza hariyo ivyerekeye ihonyango y'agateka kazi na muntu aho umuntu acavuga nk'umugwi w'amatohoza wigenga mpuzamakungu turi mu bawusavye yuko ujaho tubonye ubwicanyi buriko buraba mu gihugu tukabona neza yuko atani inzego na zimwe z'igihugu ziriko bizarakingira abanyagihugu cyangwa ngo zikurikirane abariko bakora ayo mabi. Icyo gituma twasavye umugwi wa ONU uje gatakaze na muntu yuko woshiraho uwo mugwa matoza wigenga, hama uwo mugura ajaho kandi turemera kufasha kugorondera amakuru avuga kubwicanye buriko baraba mu gihugu. Hariyo n'imiryango yabuze ababo yahavuye twitura kuva muri urugwimo rwatanguye mu 2015, twaheze tugashingisha urubanza muri sentare mpuzamakungumana vyaha. Ubu turamaze kure utanga ibirego dushi ku miryango irenga 1,600 bituye sentare mpuzamakungumana vyaha. Mukaba muzi ko iyo sentare nayo yuguruye amatohoza, ubu iri kugira amatohoza, iriko iraraba neza abakoze ivyaha. Umwe mu ruhara yagize mu vyaha vyakozwe mu Burundi barabe yuko atabantu bokurikirana n'ubutungane mpuzamakungu. Iki naco nicerekeye ivyerekeye ibiganiro byo garukana amahoro mu Burundi. Ubu tuvuga yuko mu karere byerekana neza yuko atagushaka bafise atanguvu bafise zo kugira bagondoze leta y'Ubujumbura ngo yitabe ibiganiro bihuriyemo bose. Urabona yuko bizabirasiba ama ugasanga leta itoza utunyoni aturya ntazoza ujya kurikira n'ubutungane, kandi bazi neza yuko iyo hari ngorane ahubwo umuntu yafise ingorane n'uwundi ba acyo gituma haje umuhuza barondera umushinga ntaye kugira abuzurize kandi muri izo mpande zibiri atanumwe atoro wabaganira. Acyo gituma dusaba yuko amakungu yohaguruka agahagurukira akarere, hama bakarondera ingene ivyo biganiro vyorikiramwo bose, hama bakashiraho ingene babonye yuko akarere kadashoboye kubandanya ivyo biganiro bakarondera ubumwe bwa Afrika cyangwa isata cyawo ni ingene hogira babunganira bagashobora gushika aho bashika ku masezerano agarukana amahoro mu Burundi. Iki naco nicerekeye yugagwa y'amashiramwe mpuzamakungu ni bibaye mu minsi heze n'inama y'umunkuru w'umutekano mu gihugu. Ivyo byose tukabona yuko ari kunigira mu menshi abanyagihugu, kuko ayo mashirahamwe yafasha cyane abanyagihugu, abantu bibaza yuko bijya bariko baritwaza bati ubwoko ntibungana mu bakora muri ivyo bisata ngo ni gukurikiza amasezerano y'Arusha. Barazi neza yuko amasezerano y'Arusha icyo gisata cy'amashirahamwe mpuzamakungu kitasanzwe gitekanijwe n'amasezerano y'Arusha, aricyo gituma bo bashira imbere ubumenyi badashira imbere ubwoko canke ibindi bitandukanya Abarundi. Aricyo gituma twavuze yuko amakungu yuhaguruka ahubwo akaraba ingene agifata mu minwe kugira abanyagihugu ntibicwe n'ivyahora n'ibikorwa ayo mashirahamwe yahora abafasha.
Amashirahamwe yahagaritswe mu kingo cy'amezi atatu, ni izihe ngaruka ubona bishobora kugira ku banyagihugu amashirahamwe yahora afasha?
Cyane cyane ingaruka nyinshi ku banyagihugu, kuko amashirahamwe yabafasha mu byerekeye uburimyi, mu byerekeye ibindi byose bijyanywe n'ubuzima bw'igihugu. Ubure amashirahamwe menshi yahagaritswe, urabona yuko abanyagihugu bazabahombera cyane, kuko hariyo mu byerekeye ubworozi, mu byerekeye ibindi bisata byose byafasha abanyagihugu. Hari n'ivyo kwa muganga, naho bavuze ngo ivyo kwa muganga ngo ntibirimwo, ngo ntibabihagaritse, mugabo hajya naho nyene birimwo. Uravye mu byerekeye amashuri, mu byerekeye ivyo kwa muganga, mu byerekeye bisata byose byafasha abanyagihugu, bizo abanyagihugu bazohahombera cyane. N'ubu bahora baronka n'amahera na make aciye muri ayo mashirahamwe, nayo nyene azohava basanga yarabuze yarakenye abanyagihugu batagishobora batakigira mikoro kugira bashobore kubandanya babaho.
Murakoze, reka tuze ku mirongo ya telefone. Dufise Dani ku murongo wa telefone. Dani, uratwumva?
Edome, ndabumva. Nakomesha mukuru, ndaramukije n'umutumire.
Mahoro,
uhamagaye urihe?
Nitwa Dani Jenere Manera Kiza, nkaba ndi mu ntara ya Muramvya i Burundi.
Ego, ufise ikibazo canke cyumviro?
Sakabazo ni intererano kumbure ngaruka ku byo umutumire yavuze.
Ego.
Mubisanzwe birababaje aha mu Burundi ubona ko tuzabwo tuziyuka gatega kazina muntu bacumugane bati ubuzima ni katiha kandi ati ubuzima burya mu gihe kabaye katihabwa cyare kintu cyo kubahiriza kuko ibi byose biterwa n'ukuntu twebwe abarundi turangwa n'ishavu bijya abarundi twamye ngo ureka ndagusubirize mu nkoko ndagusubirize mu ndumane ugasanga umuntu nawe yagutitaye ko kugira umwishyure wewe umuhongo w'igenya cyangwa umuciye umutwe nta nyungu n'imwe rero abarundi tuzegera dushika ko tugikoreshwa n'ishavu y'impande zibiri ahiwacu mu Burundi dushyambiranye ku mvuru za politiki hakaba ikintu abarundi agira adashaka kumvikana ko yari inzira nziza yo guca bafata yo gusimbuka kaya kazina muntu kandi ntaca umurundi ugenda ashyitse ko ari uko amaraso ya mugenzi we yasesetse umurundi uwo ari we wese ntiyosesa amaraso ya mugenzi we kandi nawe yaremwe nk'uko nawe uwo wundi nyine aba yararemwe ibyo nibyo n'imana irabibuza nta n'uwoshyika mu ijuru byobabaza rero igihe umuntu yokora amabarirwa ngahe ngahasi kuri ino si kandi tuzi yuko tuhamara umwanya muto mugabo umuntu akazomara imyaka myinshi ariko arababazwa ariko arishima ibintu iyo usheshe amaraso ya mugenzi wawe umuzizi ubusa nta nkeka yuko n'imana ibaza umuntu aba yitabye ati ninde ugasanga nawe dosiye yawe imana iragutumye ko nawe warengutse byobabaza rero mu gihe ugiye kurenguka nawe ubazwa gusesa amaraso undi muntu kandi atari wowe wamushyizeho ibi rero tugiye ko aya mashyirahamwe nayo amashyirahamwe yahagaritswe burya harakenewe igenzabuhoro kuvuga uti mbega ibintu bimba bibaye akabibe by'agashavu nashimikiye ku gashavu cyane kuko birabonekana neza yuko abarundi dukorera ku ishavu atari kugenza buhoro rero iyo umugambi ubone yuko hariho umuntu ariko arakuburizamo biba byiza ibiganiro mukaganira hanyuma mutuje ibyo kwihorahora mwabihebye mugashika ku nzira nziza yubaka u Burundi n'abarundi bose ugasha turonkeraho amahoro
yego tuvuge ku kibazo
nagira ndangize saba n'ukuri icyo kintu cy'ishavu kw'abarundi twogiheba kandi ingendo nayo ikaba inge igenza buhoro no violence.
Murakoze.
Murakoze.
Dufite kandi Gatore uratwumva? Alo Gatore? Gatore uratwumva? Gatore ntawe duhise ku murongo wa telefone. Ubundi aduteye akamo ni Frederico. Frederico uratwumva?
Yego ndabumva.
Irindi zina naho uri?
Ni Frederico. Niyo nkuru Frederico.
Uri he? Yego.
Ni Burundi kose.
Ufise ikibazo cyangwa icyiyumviro?
Icyiyumviro. Ni nere rapo. Nashaka ndamukiriza umutumire.
Mahoro Frederico.
Ama ikiringa oya niko ndabwira umutumire agateka kazi na kaca cumba kira gose ko hariho nk'abagenzi tuzi bari mu mabohero usanga bamaze umwaka n'inusu baraburanye basi imbere y'urukiko hama bakera ntibatahe kugeza n'ubu baracari mu mabohero n'ubu hariho abagipfa uzawumva ngo bapfuye babatoye ibisiga cyangwa babanyuruje sitadiyo bagi bema niba se baradufasha baze baratuvugira imbere nawe ubundi mu Burundi agateka kazi na muntu bikameze neza intererano yanjye yari.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga muhereje ku teramisha icyo kiyago n'aya mashyirahamwe yabatumiye National Endowment for Democracy na Robert F. Kennedy Human Rights mutege kanya kandi kuja mu bushikiranganje je rimigenderanire bwa Amerika no muri Sena mwo tubwira ubutumwa muzaba mujanyeyo.
Ego ku munsi wa gatatu naho niho nzoheza ntakigwa n'ubu n'umugwe wa kenguza amateka ba Leta z'Ubumwe za Amerika hama inyuma yaho nkabonana n'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu bwa Leta z'Ubumwe za Amerika ubutumwa zoba ari ubwo nyene wo gusaba yuko Leta z'Ubumwe za Amerika zokwamiza ijisho ku Burundi kandi rugasaba rushimitse ingene Burundi bwogondozwa n'amakungu bukemera ibiganiro kandi bukemera kuganira n'abatavuga rumwe nabo batavuga rumwe butarinze kurondera uwo bashaka ko baganira hama bakongera bakaguma hafi abarundi naye ma nivyo bari ko barafata ingingo zo guhagarika amashirahamwe mpuzamakungu yafasha cyane cyane abanyagihugu bakaraba ingene bagondoza leta y'u Burundi kugira ireke kwama yanka ibintu byose byo babiko birafasha abanyagihugu.
Tugarutse kuri ayo mashirahamwe yahagariswe na leta y'u Burundi leta iyagiriza ko arenga ku mategeko mashasha agenga imirimo yayo muhavuga iki
mu byukuri n'iki twazo kuko umuntu yo asanzwe afite uburenganzira bwo gukora mu gihugu yushatse kuzana amategeko bategezwa kwisunga ntucuye ahagarika ahubwo uragerageza gushora iyo mategeko mukavugana bakabona yuko ukababaza yuko bashobora kuyemera kuyakurikiza kuko hari naho usanga bashizemo ingingo badashobora gukurikiza bakemera kuzinga bakava muri ico gihugu kandi agahombo cyane cyane kaba kari kuri ayo mashirahamwe kaba kari ku gihugu baba ariko barafasha kuko bavuye ngaha barashobora kujya gufasha mu bindi bihugu bobo hama abanyagihugu akaba ariho bahombera gusumba aricyo gituma guhagarika amashirahamwe ngo nuko batisunze amategeko ari vyitwazo ahubwo umuntu ataramenya neza ibiri inyuma yavyo kuko urabona ko bisunze itegeko ngo harabakora ubwoko bwinshi ngo bw'abatutsi ngo kandi bwatezwa gukora ngo ibice 60% na 40% by'abatutsi b'abahutu na 40% by'abatutsi ngo bisanze bitekanije n'amasezerano yarusha mugaba amasezerano yarusha ntigeze ashiraho ubusumbasumbane mu vyerekeye ivyamoko mu kuronka akazi mu mashirahamwe yigenga
naho ku vyerekeye amashirahamwe yoba yishuye gute kuri iyo ngingo no kuri ivyo bisabwa
amwamwe mwarabonye yuko hace yasori zandiko babwira amashirahamwe y'abarundi bahora bakorana yuko bagiye guhagarika bagasaba n'abakozi babo yuko bahagaritse ayo mezi atatu mu kurindira ngo barabe ingene bigenda ivyo byose rero nagahombo cyane no ku Burundi kuko amashirahamwe abakozi bahora bakoraho nabo nyene bariha makori urumva ngira leta y'ubundi ntigeze imenya neza yuko ivyo bintu bishobora kugira ingaruka mbi ku gihugu na cyane cyane ku banyagihugu
muri ivyo muzoganira ejo harimo ko muzovuga kugene ivyerekeye ubuyobozi bwifashe inyuma y'imyaka itatu inyuma y'uruhagarara rwabaye mu Burundi mu mwaka 2015 nikiye mubona hari ikimaze kurangurwa hari ico mubona coba ki carahindutse muri iyo myaka itatu canke ibintu mubibona nk'uko musanzwe mubibona mu Burundi
umuntu ariko araraba nk'ivyerekeye isinzi kazo gataya kazina muntu umuntu arabona ahubwo ko biguma bitera byunyuka kuko uravye nk'umugwe w'amatohoza mushasha nka raporo y'umugwe w'amatohoza mpuzamakungu ariko gusohora mwarabonye yuko bavuze yuko harimwo vy'ubwicanyi bw'agahomera munwa crime contre humanité kandi bakaduma kuri stoki Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuko nawe nyene ari mu babiba inzago inzankano n'amacakubiri arico gituma ivyo byose bitahora biba mu raporo yahora sohoka vyerekana yuko hari biriko biraduga ku rugero rwo hejuru arico gituma makungu ategerezwa guhaguruka akagerageza gukingira abanyagihugu kuko nkabyo gwaruka gwimbonera kure ruguma ruhotera kiremwa muntu ruguma rukorana n'inzego za leta ruri hejuru ni na hejuru y'inzego z'umutekano birateye ubwoba birerekana yuko hashobora kuba ubwicanyi hashobora kuba ihunyabwoko bataravye neza ko mu gihe intambara ubwicanyi bwatangwe kwibonekeza kuva mu 2015 baravuga ko ari sinzi gazo gataya kazina muntu munyuma baravuga ko ari sinzi kazwa rya kiremwa muntu ku rugero rwo hejuru ubu naho bageze kuvuga crime contre humanité murumva yuko badatabaye ivyashitse mu Rwanda bishobora gushika no mu Burundi kuko isata cyawo nikijejwe agataya kazina muntu gitangwe kuvuga yuko mu bakora ivyaha bikomeye nk'ivyo kubiba inzanko inzanko bikakogwa no mukuru w'igihugu ivyo murerekana yuko ivy'ubwicanyi bukomeye bushobora kuba iyo usanze baberekanye neza yuko bamwe mu bategetsi b'igihugu guhera ku mukuru w'igihugu aribo bariko barabiba inzanko ivyo byose birerekana yuko ubwicanyi buri ku rugero rwo hejuru cyo gutuma dusaba yuko amakungu yotabaranya akaraba ingene yotabara abarundi mu gihe habaye ubwicanyi ntibasubire kurorera kubera nkuko barorereye mu gihugu cy'u Rwanda hama genocide ikaba ikindi naco nuko bo hagarikira ibiganiro ntihabi ibiganiro gusa byo kugira abantu ngo bataye cyangwa baronke ivyicaro ibiganiro bishira iruhande ukudahana bibi biganiro bikurikirana bishiraho ukuntu abakoze ivyaha bakurikiranwa kuko nayo masentare arakora ku gihugu cy'u Burundi ntazokurikirana abarundi bose bakoze ivyaha ariko yuko hojaho ukuntu abakoze ivyaha bose bakurikiranwa n'inyuma y'ibiganiro niha ibiganiro bishira iruhande kudahana.
Tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Rafiki. Rafiki uratwumva?
Ndabumva.
Ego uri he?
Ndi Burundi mu Kirundo ku ntega.
Ego ufise ikibazo canke icyumviro?
Ni kibazo mfise.
Ubaze?
Nashaka kumenya nama canke bugaye baramashyirahamwe angahe ni rimwe canke ni heshe ine nacho ati mbe mama ko bajugaye umba bishimikije iyihembo kugira ngo bayugaze.
Murakoze.
Ikibazo nari mfise.
Yego. Wari wa vyishyenge ntari yabikurikiye umubwira?
Mu byukuri amashyirahamwe yugaye n'amashyirahamwe yose asanzwe akorera mu Burundi mu mashyirahamwe mpuzamakungu hama ibyo bishimikije bavuze yuko badakurikiza amategeko y'u Burundi mu byerekeye gutanga ubuzi guhakaza abakozi ni byinshi bagiye barerekana ariko ntivyari bashigwa kwiye gufata ingingo yo kuyugara imbere yuko bavuga yuko boshira mu ngiro ibyo basabwa ariko nivyo basabwa na cyane cyane ibinakunda kuko nk'ibyo bavuga ngo vy'ubwoko kurikizo amoko mu gutanga akazi ivyo ngo bitekanjwe n'amasezerano y'Arusha nigeze atekanya ibitigiri vy'ubwoko mu vyerekeye gutanga ubuzi gusa vyatekanije kubisata vya politiki aico gituma amashirahamwe menshi atemeye cyane atazokwemera uri kurayumviriza gukurikiza ivyamoko mu gutanga ubuzi kuko bashira imbere ubumenyi ntibashira imbere ubwoko.
Dufite kandi Cedric irindi zina nahuri
ndewe mane arimo zambi
uhamagaye bihe
akagimizeze cya Zambia.
Yego ufite akabazo canke icimviterera?
Ikindi nacyo aha mu Burundi ntitwemera ibintu uko biri iyo baravuga yuko agace kazi nta muntu gahungabanya kandi gahungabanywa kubera iki twemera yuko gahunga kubera ubukene buri mu gihugu kubera iki twemera yuko twasangira Burundi ubwo bwari igihugu cy'amabukiro twese iza ngaho ko tubwira yuko twebwe abahutu aya mashyirahamwe ubwa mbere yashinzwe byari ayo mashyirahamwe ariyo byari abaroshe akazi hari byari nibuze ko Burundi benshi bari bahunze igihugu mu myaka yahera guhera mu bihumbi bibiri muri 1994 benshi baramenye 1995 barahunze igihugu ayo mashyirahamwe yari karakora mu gihugu baronka ubuzi bande ni bande batanga ubuzi kubera iki umutabone w'igihugu kiri ko kinagenda ibintu birahinduka bihinduka tujyane n'ibihinduka kidagi hari ko atwaye intwaro y'umugambo umwe ubu turi mu ntwaro ya demokarasi demokarasi dukwiye gusangira igihugu ubu tuzaza ati ni kwa amashyirahamwe yigenga ariko arakora ibi amashyirahamwe yigenga ariko arabwira tubwire bose abo bo kubera iki mutaze muravugira urwaruka rwicaye niko bagenda mu ibarabara urwaruka ruko ruhetse amashuri rutabona iyo rwiko rubaca nibona ko ari iyindi ntanduko y'injyana zo mu Burundi urugwaruka muhemurasura nyine bijya mu ibarabara mubabwira ati bariko barakora nabi cyari bajobora yuko mutaze murabahemba bajobahindukiriye.
Urakoze.
Twemere mu Burundi twemere yuko turi kiriko kirajyanisha nyabo imyango ntabwo uwe umukinga naye almeriye ari aratumeje ugaruka rw'imibarabara aratugaruka rusuriye z'amashuri ku mwaka gicaye mu ibarabara hama ariko yavuga yuko ibice 60% bidakwiye kubahirizwa kubera batari kinyaniye mu masezerano ngo muby'agateka kazina muntu ngo muby'amashuri hamwe yigenga twasi basinya amahoro mu Burundi
reka bishure rero murakoze reka bishure
nk'ibyo Rafiki yari intererano
ni Cedric
uyaje kuvuga ni Cedric ari muri Zambi mu byukuri nta macakubiri turiko turashira imbere twebwe duharanira yuko ahubwo abantu bungana ariko hakurikije amategeko ibyo twebwe turavuga yuko ibyerekeye bitigiri mu gutanga kazi nuko bidategekanijwe n'amasezerano yarusha kuko muri ayo mategeko bavuga bakurikiza bavuga yuko bo kwisunga amasezerano yarusha urumva uravye amategeko nta masezerano yarusha yategekanije ubwoko mu byerekeye ugutanga akazi mu mashyira hamwe mpuzamakungu ikintu nacyo kuvuga ngo abantu bararonsa akazi ngo myaka yahera ngo hari umugambwe umwe ayo mashyira hamwe mu by'ukuri uravye neza niyabuze ingene abantu baronka akazi mu mashyira hamwe mpuzamakungu baratanga amadosiye yabo bagakora ibibazo bagatora ububaye wa mbere ntibaraba ubwoko baraba gusa ati uyu muntu yoshobora kujya muri iki kibanza ategerezwa kuba afise ubumenyi umunga nuko ategerezwa kuba afise uburambe mu kazi wunga nuko nta by'ubwoko bashira imbere kuko nabo nyene ibyo baba ariko barakora kenshi baba baronka amahera avuye mu mareta mu mashyirahamwe yandi baraba neza yuko iyo muntu azotegerezwa azoshobora gutanga raporo bagaheza bagashika ku byo basezeranye n'ababahaye imfashanyo urumva rero nta by'ubwoko bije imbere ahubwo icyo dusaba nuko yabugo gwaruka dusaba yuko gwaruka rutuza bakoreshwa mu mabi ya Amerika rakogwa tukavuga nk'ugaruka rw'imbonera kure aho bayigora koreshwa n'abanyepolitike yuko bovavanura nayo makosa birirwa barakora n'ubwo bwicanyi birirwa barakora bahendwa n'abanyepolitike barondira inyungu zabo kuko iyo umuntu akoze ubwicanyi ikukurikiranwa n'ubutungane ntazovuga ngo natumwe nanaka azukurikirana kugatwe kiwe acyo gituma dusaba yuko uyo wese yibaza yuko ariko akora mabi ariko akora ubwicanyi kubera ashigikiwe n'umusirikare akomeye kanaka cyangwa umukuru w'umugambwe cyangwa umunyepolitiki akomeye amenye yuko amubesha yuko impera n'imperuka ubutungane buzomukurikirana kandi kugatwe kiwe acyo gituma tubaza ugwaruka kuri kugwa muri ibyo muri ibyo bahendwa n'abanyepolitike ahubwo barondereka zoza kabo bige barondera ubuzi ha manaho ubuzi buri ko buragora hajya babaza ingene abantu bashobora kwikorera utwabo abantu bashobora gukora baronka akazi bavavanure n'ingeso z'ubwicanyi kuko baba ariko barakoreshwa kandi kubera baba bakiri bato ntibabazi ingaruka mbi bashobora guhura nazo kuko ubutungane burateba ariko burateba bugakurikirana kandi bugahana.
Robert nawe nyine aratwakuye. Robert uratumva?
Ego ndabumva.
Irindi zina nahuri?
Mugabe.
Ego ufise ikibazo canke icyumviro?
Ege icyumviro cyanje cyo mbona ngaha cya kiri mu gihugu cy'u Burundi.
Ego
nicyo mbona ntituramenya kumbure icyari cyo ikirimo muntu. Urashobora kuba uri ahantu mugabo utaramenya ikirimo muntu icyari cyo kumbure ino leta novuga yuko sinzi ibyayi byikora mbo ndabaza none nk'abantu bagejwe agateka kazi na muntu bino bintu bikorerwa mu Burundi barabibona cyangwa ntavyo babona nico cyambere ko bavuga ati turuzoza gutohoza amatohoza hanyuma babona abantu mwibarabara bagiye kwiyamiriza izo ntumwa mvamukungu amizo ntumwa zigasiba kuvuga yuko izo ntumwa zoba zirushwa inguvu cyangwa izanka kwinjira parefor ikindi nacyo kuva iyi leta igiyeho kuva muri demie ubu niho ikibona yuko amashyirahamwe yo bahurikiyemo n'ubwoko bumwe cyangwa ni kugira ngo igihugu gisubire inyuma cyangwa ni kugira ngo imifuko y'abandi ariyo ibe ibomboka hanini turiyumvira tukabura ubu ibishomeri biri mu ibarabara ni byinshi utari mu mugambwe ntushobora kuronka akazi nicyo navuga yuko twoba turi ngaha ku isi kugira ngo twese twinjire muri uwo mugambo umwe cyane mu Burundi je novuga yuko nko mu gihugu cyacu cy'u Burundi atabwoko buhari kuko novuga yuko ahantu hari ubwoko twashobora kuvuga ururimi rumwe mu gihe tuba tuvuze ururimi rumwe nta bwoko buba buhari ngo buriya anyamashyirahamwe ari mwaba ngo cyankaba ahubwo tuzoba turiko turasubira inyuma mu bintu by'iterambere by'igihugu cyacu.
Urakoze.
Ego je novuga yuko nogarukiza nkaho mugabo kugira ngo twese tuzobe umuntu umwe leta siyitwarira umuntu umwe ahubwo leta itwarira abarundi bose kuvuga ngo uriya muntu yakoze iki kubera tudasangiye iki naka ukacyamufunga cyangwa imbonera kuri ugasanga ikwira gukubagura icyo kintu amashyirahamwe ajejwe agateka leta zina muntu arakwiye kuraba icyo yokora kuko afite ubukomezi kurusha udutwara ya nini nicyo nubona kugira ngo murabe namwe icyo mwofasha kugira ngo igihugu cy'u Burundi gisubire kuba uko cyari kigende ku murongo.
Murakoze.
Ego
mu byo Robert avuze ni nk'intererano nicyo gituma turiko turahaguruka kugira turabe ingene tusaba amakungu kugira ashobore gusaba yuko ibyo bihano bari kubafatira amashyirahamwe mpuzamakungu yuko bohagarika kugira ntibitume bigira ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu. Ikindi nacyo nuko amashyirahamwe afise ariko arafasha cyane abanyagihugu, amashyirahamwe abakozi bakorayo baratanga amakori muri leta muzi yuko hari n'ubukene kubera ibihano byafatiwe leta y'u Burundi. Icyo gituma abantu boreka kugaruka mu byerekeye amoko murazi vyerekeye amoko aho vyatugejeje kandi umuntu aravye kuva mu 2015 umuntu arabonye neza yuko ivyerekeye amoko bitariko birakurikizwa cyane bitariko biraba intambamyi nk'imyaka yahera uravye nk'abiyamirije ikiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza bari mu bwoko bumwe bari no mu mugambwe umwe birerekana neza yuko ingorane ziri mu Burundi imbere cyane hari uburongozi bubi iby'ubwoko arivyo ariko baragerageza gushira imbere kugira bashobore konona no kuronka benshi bakurikirana bakurikira ingendo y'ubutegetsi buri ku buratwaru. Icyo gituma abantu batushira imbere iyo by'ubwoko nta nico bimaze kuko hajya uravye izinjyane ziri mu gihugu kenshi abagiye baricwa abagiye barangazwa bari mu bwoko bwose bari mu migambwe yose arico gituma ureka kubeshwa n'abanyepolitike ngo bariko baragerageza kushira imbere ubwoko ubu numwe ko bafasha abantu mu bwoko ubu n'ubu ayo mashira hamwe ni yagenda akanga gukurikiza ivyo byerekeye by'ubwoko abazohahombera cyane n'abanyagihugu.
Makoze. Uwundi ari ku murongo wa telefone ni Jean Bosco, uratwumva?
Ndabonga neza.
Ego, irindi zina nawe uhamagaye uri?
Nitwa Nyamuri Jean Bosco, ni Kigali mu Rwanda.
Ego, ufise ikibazo cyangwa icyumviro uterera?
Ego. Ari ikintu kimwe ngiye nama nibaza. Abarundi tudahaye ishusho nziza igihugu cyacu tuzo ninde hari umunyamahanga uzocuzana amahoro mu gihugu cya kabiri agateka kazi na muntu mu gihugu koriya yatowe n'abaturage ari bonye ni bamwishiriyeho hari umuntu uzoza kumukura icya gatatu abo nyine bari mu mahanga nibo babwiye ugwaruka ngo ruje mu mihanda ruturire amapine barangije bafata indege baragenda ugwaruka rubapfunga ugwaruka ruri mu magereza mu Burundi ni gwishi kandi bohejwe n'abanyepolitiki bagira hanze bashinga inari za senarede inani zitandukanye poko rero nyine abarundi twavuye mu Burundi ho twavuze neza iduho twahishisho igihugu cyacu ngo tukivuge neza tugera mu mahanga naho ngo twagihereza abazungu barashaka dusubire mu bukoloni bw'abazungu icyo nicyo kibazo cyane.
Murakoze. Reka abishure Ahmed.
Mu byo Jean Bosco avuze ati barashize abantu mu barabara amafata indege baragenda ati ni ukuvuga neza igihugu cy'u Burundi nibaza yuko iyo mvugo yoza arayireka mu gihe hariyo abahohoterwa kiremwa muntu mu gihe hariyo imiryango ibura ababo banyurujwe bari mu bwoko bwose kuko ayo mashyirahamwe turimo twebwe twahamagariye abantu mu ibarabara ngo kugira ngo ngo bagwane kwari kugira bubahirize amasezerano yiyarusha bubahirize amategeko hama ntitwaciye tugenda ngo tubate kuko urugamba turiko turakora ubu n'urugamba rubandanya go kugira abafungiwe ubusa abahotewe ubuzima baronke ubutungane abandi barekugwe haze ituze mu gihugu aico gituma kwibaza yuko atacu umuntu ariko arafasha abarundi nibaza ko ariko arihenda cyane kuko yorabangira aherereye canke inshuti niyaba hari abo aziyabuza babo yabaze abantu banyurujwe babuza babo banyurujwe abo bose barazi neza yuko bikogwa biriko birakogwa kandi biriko bikogwa n'abarundi atari amakungu canke umuntu atabikora kugira shimisha amakungu abikora kugira abarundi bashobore kuronka ituze mu gihugu aico gituma iyo mvugo atari imvugo nziza ahubwo niyaba agira imana ntabe yarabuza uwiwe canke ngo abone ingorane zikozera mu gihugu yotekana kuko hajya igishiki yujya nawe kiragushikira ahubwo umuntu yohaguruka akagwanya kudahana akagwanya ivyo vyo guhotera kiremwa muntu kuko ejo biretse arahusanga nawe we byashitse ahwerereye nkuko nababwiye yuko ubwicanyi buri ko buraba amabari karaba ataraba ubwoko bwose buri ko burabura ubwoko bwose bwabuze nubandanya bubura babo bubandanya bubura ivyabo aico gituma amurundi wari we wese ahari hose ategezwa guhaguruka kugira agarukana umutekano mu gihugu Burundi bube igihugu cy'amata n'ubuki.
Dufise kandi Alain reveni ya mura antunga reveni ya uratumva
ndawumva na mahoro
uhamagaye urihe
ndi mu karere k'ibiyaga bigari
yego ikibazo cya intererano
nacyaha gushimira uwo munyakubahwa mu ndamukirize Armeni yongere
amahoro reveni
nagomba gutera intege ukuntu mwitanga mugakora muburanira abantu biciwe ababo n'ubutegetsi bubi yuko nta rindi shimwe Imana nizobashimira turashima ko uko mugira mwitanga mugakora turazi imvura izohita zogera igihe ihite natwe tukazogira tukazotaha mu byacu tugasubira mu ngo zacu
murakoze
kandi Imana ibaheza gireferi nta bindi norenza
murakoze ana nawe nyene ari ku murongo wa telefone Alain uratwumva Alain
nakumva
yego uhamagaye urihe
hamagaye ni mu Ruyigi
yego ikibazo
nashaka nanye ngira icyo mvuga kuri kibazo cy'aba bantu iyi leta yacu ukuntu ihagaritse aya mawemije none Armeri nto metri Armeri kanawe ndakuramutse nawe
amahoro are
nukuri birababaje na gahinda kuko guhagarika ishyirahamwe riko riratanga imbuto ugahagarika ishyirahamwe riko riravura ugahagarika ishyirahamwe ririko ribigisha ugahagarika ishyirahamwe ririko ubuzima bw'igihugu bwo ntushobora kuvuga rero ngo iyo leta irakunda umuntu n'umwe nta muntu ikunda n'ubwayo nayo ntiyikunda kuko abana batariko bariga nk'ubu hari umuproje duko turakora ibwagiriza ariko inka ntizishobora kuvugwa kubera zahagaze inka zose zigiye gupfa niza nka zarasa miliyoni zose zigiye gupfa kuko nese wumva umunyagihugu yayibonye atamuveterineri ari ngaho sur terrain cyangwa undi muntu bamufashe donc usa ntibishoboka
murakoze
oya ikindi nacyo donc rero Armeri ntusobanura ibintu byinshi ngo ubisobanure burya ni kwa kwikunda ni wa mugani bavuze ngo ntihasigare ikiro kimwe cy'isukari ngo kizoja gukirimba niyo politiki y'abandanya murakoze
murakoze muhavuga iki
kuvyerekeye nk'ibyo yavuze Reverien na Anne ke ni byo gushima ni intererano no ku nukushima ibikorwa biriko birakogwa naya mashirahamwe kugira ashobore kugarukana ituze mu gihugu yanka karenganyo yanke ibintu biriko biracanishamwo abanyagihugu ayico gituma twige tutazohengeshanya kubandanya urugamba twiyemeje kugarukana amahoro n'umutekano mu Burundi kuko iyo inzara iteye ntihitana abahutu gusa ntihitana abatutsi gusa ntihitana abanaka abatwa gusa inzara iteye urugwi mu ruteye ruhitana bose arico gituma tutegezwa guhaguruka tugasenyera ku mugozi umwe tukagira rugamba kugwanya kudahana tugasaba yuko abarundi botekana bagatunganirwa mu vyabo arico gituma iyo ry'amashirahamwe muza makungu mu Burundi tudashobora kuvyihanganira tutegezwa gusaba makungu agahaguruka tukagerageza gusaba yuko bokwama hafi abarundi kuko abarundi baragowe ubagiye kwicwa n'inzara bagiye kubura kazi abana ntiho zosubira mu mashuri mu bari basanzwe bafise abavyeyi bakora muri ayo mashirahamwe ibyo byose ni imiryango myinshi y'abarundi igiye mukankaratete aico gituma dusaba yuko iyo ngingo yosubigwamwo hama igahagarikwa igafutwa ayo mashirahamwe akabandanya akorera mu Burundi hama leta ikaguma ibandanya ibiganiro nayo kugira ntiyice abanyagihugu mbega ayo mashirahamwe ahagaritswe baza yuko bajya basanzwe bayakoramwo babanyamahanga ariyo bazohahombera gusumba habe namba abazohombera gusumba ni twebwe abanyagihugu na Barundi ni imiryango y'Abarundi n'abantu benshi bahora baronka bari bafise ubuzima biciye muri ayo mashirahamwe arico gituma iyo mvugo y'ubwoko yohagarikwa kuko inzara ubwicanyi iyo buteye n'ubwitano ubwoko kanaka bose burajaniranya
murakoze radio jibya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro muri sanga aho dufise mutumire hano muri studio i Washington Alain Almer Morantunga niyongere kaba yatumiwe n'amashirahamwe National Endowment for Democracy na Robert F. Kennedy Human Rights kaba ari ngai Washington kaba zo yanose n'ubutumire mu bushikiranganje je mugenderanire no muri Sena inama nkengo z'amateka ya Amerika tugaruke ku mirongo ya telefone dufise ya Philbert batwumva
ndabumva
yego uhamagaye urihe
yewe mpagaze mu giteranyo mu ntara ya Muyinga
yego ufise ikibazo canke icimvuye
cyari ikibazo mfise kuwo mutumirwa n'ibyo by'amategeko ku bijyanye no kugara ayo mashyirahamwe nk'uko n'ibyo by'amategeko abo natanga ko afite ubuzaruko bw'abanyagihugu tuhabe duhoramo ibintu byinshi
murakoze
mumwishure
bise n'izi kibazo
arika abajije Philbert abajije ko igihugu cyabaye amashirahamwe ritazogira ingaruka ku banyagihugu
nabisiguye imbere nkuko Philbert abajije iyugagwa ry'amashirahamwe mpuzamakungu bitegezwa kuzana ingaruka mbi yaba kuri leta y'u Burundi kubera abakozi bakora muri amashirahamwe batanga amakori agafasha leta y'u Burundi cyane cyane rero iyugagwa ry'amashirahamwe bizogira ingaruka mbi ku banyagihugu bari basanzwe badafise amikoro abasinyagihugu bari basanzwe bari mu bukene kuko amashirahamwe yafata cyane mu byerekeye uburimyi mu byerekeye ubworozi yafasha cyane mu bisata bitandukanye bw'ubuzima bw'igihugu arico gituma yugagwa ryayo riteyishobora kutuma haba ubukene mu gihugu abanyagihugu bakahombera aho rero n'abakozi bari basanzwe bakora muri ayo mashirahamwe n'ayo mashirahamwe azohahombera kuko abo bakozi barasanzwe bafise kontra z'iminsi itekanije kugira bakore ayo mashirahamwe azohahombera ariko cyane cyane abazohahombera gusumba n'abanyagihugu hamwe n'amakori ahora atozwa na leta
murakoze wunda twakuye ni Thomas uratwumva
yego ndabumva mwiriwe
irindi zina naho hamagari
ndayishimiye nkaba ndabakuye ndi Bujumbura
yego muhise akabazo icyumviro
yego ahanini nagomba kuramutsa umutumirwa
amahoro Thomas
amahoro cyane yewe ahanini nagomba kubatera intege mu gikorwa mukora ni gikogwa cingira kamaro ni nacyo mbere no vuga ko abatwara yaba arabakunda abene gihugu cyangwa abande bita abanyagihugu rero nibaza ko bategerezwa kukigendera ko kuko utubaha agateka kazi na muntu naho kwaza kuri kuratwara ukora ibitangaza sinibaza yuko hari akamaro wo burikora mari igihugu uko no munsi hari abantu baryoherwa no kwicwa kwica abantu buri mwanya kubera iki amarunko baronkamwo ugahura bibera mu mazu meza meza mugabo bayisasiye amaraso y'abana b'abantu abantu bamaze kugira umutima nk'uwo w'inyamaswa aho menga turi muri rya shamba igikoko gisumba ikindi cyo kikirya sinibaza ko hari agateka kazi na muntu kaba kahari heje nasaba nk'abantu badutwara mu iki gihe ko bokwiyumvira icyo bagejwe katari kuhohotera umunyagihugu katari kwica umunyagihugu ahubwo ari kurondera ineza umunyagihugu kandi ikindi nacyo nosaba nuko bogerageza bakaraba ineza abanyagihugu ineza abanyagihugu uciye ufata amashyirahamwe yabavura hari amashyirahamwe yafasha nk'abarwayi ba sida bakabaha imiti ubu bigiye guhagarara hari abafasha mu kugira abana bavugwe ubu bakiye baza guhagarara bagaca bazana ibintu by'uko umenga woha akazi umuntu bifatiye ku moko n'ibintu bigayitse mu gihe bijya ibintu bizishyi by'amashyirahamwe ari ibintu biri tekinike si ibintu by'ibanza bya politiki yumva utokiza guhitana ngo umuhutu ngo umuhakazi kubera ari umuhutu gusa atabyiza atazi no gutera ubushinge niyo acyatera ubushinge umuntu agacapfa wumva izo wabimaze iki cyangwa niwahitana umuntu ngo genda uvure igitungo atazi niyo bijya azomara ibitungwa by'abandi rero uvuga nti bakwiye kuraba ibibanza bya politiki ko babyubahiriza ku bw'amoko ko data wanjye amasezerano yarashe ariko ayivuga mugaye ibibanza bya tekiniki babiha umuntu yabyigiye kuko kesi murabona bakoresha ibibazo umenye ikibazo ni bategereza kujya mu cyo kibanza ni n'icyo nuhanura abategetsi batandukanye ibibanza bya politiki n'iby'amoko murakoze
icyimvuro kiri mu kivuga kwiki
Thomas n'intererano nivyo namye mvuga yuko ibyo bavuga by'ukunganisha amoko mu by'ubuzi bw'amashyirahamwe mpuzamakungu yuko naho babivuze ngo bidasanzwe bitekanijwe n'amasezerano y'Arusha kuko n'ibibanza by'ubuhinga abakora muri ibyo bisata n'abantu baba bafise ubumenyi ubuhinga n'uburambe mu kazi aricyo gituma bakoresha ibibazo atari benshi babironka aricyo gituma abantu boza baratandukanya ibibanza bya politike n'ibibanza by'ubuhinga nk'uko byari bisanzwe bitekanijwe nayo masezerano y'Arusha
murakoze John nawe nyene ari ku murongo wa telefone John uratwumva
ndabumva cyane ndabahaye bwa key
mwaramutse irindi zina nahuri
ndayize muri Iowa State ya America ya Iowa muri Leta Zunze Ubumwe za America
yego ikibazo intererano
mfisi ibazo munda mukirize umutumire kwanza niyongere
yego amahoro John
ndakuramukice hanyuma niyongere je ndamukurikiranye igihe kirekire cyane kubiganiro n'ibyo akora jewe sinzi bimwe bavuga ati nta wocira urubanza uwundi mugabo nta munsi n'umwe ndumva arigera avuga n'ijambo y'indome n'imwe ivuga neza ku bintu bya kikoro biriko biraba mu Burundi sinzi impamvu ico n'ikibazo ca mbere hanyuma ikibazo ca kabiri ku ntwaro ya mbere yatanguriye intwari hari ubu niyahe yakora neza muri izo zibiri zatanguriye kugeza niyihari ikigira gatatu ko bavuga ati mu Burundi ngo ariho uhejeje kuva ngo akazi ngo bagaheretse ubwoko gusa mbe ko amasezerano y'Arusha yo bashingiye ko cyane ngo niyubahiriza amasezerano y'Arusha igisirikare kiravanzwe igipolisi kiravanzwe muri leta baravanze inzi yuko muri leta basi president na president hari ni bahuje ubwoko none yompa umuco gute ngo aba ago ntibaserukiwe aba nabo ngo bisunze bariya none president na basi president n'ubwoko bumwe aho wahame umuco hanyuma kuva hunze arasubira mu Burundi yirabire ingene igihugu cubatse ace ampa umuco ingene cubatse ubu asubitse inyuma amaso ingene cyari kimeze imbere yuko ubutegetsi buhari cyari cubatse n'ibyo bitatu ntorenza ko ibyo n'ibibazo ndamuhaye abinyishure murakoze
Nkibi ibibazo bishikirijwe na John Ndayizeye ari muri Leta Zunze za Amerika yavuze ati mbega kwa tamuse numwe arumva ndi kumvuga utwigoro twiza dukogwa na leta mu byukuri ngira mu raporo dusohora yo barekuye abantu turabishima yo haba ingingo yo gutezurira abanyororo icyo nibintu ibintu tsana dushima mu raporo yiwacu nkamusaba ko yozara yasoma ariko iyo hariyo nabibi turabivuga kuko twebwe dutegereza gusaba yuko bibi byo shobora gukosogwa kugira bashobore kwikubita gashi bagacubara kunganira gutezurira gukora amategeko atandukanye meza yorohereza abanyagihugu kandi ari vyiza ni vyiza nyene kandi tukadushima yuko leta ikoze ibintu vyiza tuwishimira ibyo rero mu raporo dutanga y'umwaka turavuga ibyiza biba byarakozwe abanyororo barekuwe ariko nabibi turabivuga cyane kugira dusabe yuko byokosogwa ikindi nacyo aravuga ati mu masezerano y'Arusha naho muyitwaza byose bimeze neza mu nzego z'umutekano mu burongozi bw'igihugu nta enquête jewe nta matoza ndagira ngo ndabe yuko mu nzego z'umutekano ibitigiye 50% bikurikizwa mu nzego za leta canke n'ibindi bisata bitandukanye ariko tugasaba yuko amasezerano y'Arusha yoza arakurikizwa kuko niyo mushinge w'amahoro n'umutekano no waje munyuma z'injyane z'u Burundi ariko nukuraba neza yuko ivyo bitigira ibyo baharije naho nyene mu byerekeye inzego z'umutekano kuko uri kuraraba bagenda baraja mu buruhuko bijya bita retraite urabona neza yuko ibitigira bitagikwiye ariko kwa tamatohoza araba ntaco nubivuga ko cyane nibaza yuko hashobora hazogira igihe akaba amatohoza kugira bashobore kumenya neza yuko ivyo bitigiri bitekanijwe hama ku byerekeye uburongozi bw'igihugu nukuraba naho nyene ayo masezerano arakurikizwa ku byerekeye umukuru w'igihugu cyangwa icegera ciwe none babagiyeho gute baba bakurikije ayo masezerano ivyo byose n'ibintu bishobora kugirwa n'abahinga bakaraba neza yuko ivyerekeye ibisata by'ubwoko ivyubahirije by'amasezerano y'Arusha mu bisata vya leta ariko rero nkabwira uwo Joni yuko ntashavuze yuko tuvuga yumva umenga tuvuga bibi ivyo bibi tubivuga kugira bashobore kwikanura bashobore kubariza gataya kazi na muntu kandi mu maraporo dusohora cyane cyane nitwoza turatera amashuri mu kicakozwe ciza hariyo bibi byakozwe kandi leta itegerezwa gukora kuneza abanyagihugu iyo rero yakoze nabi utegerezwa kubivuga kugira yikubita gashi ishobore kubahiriza amategeko yongere ikingire cyane cyane abanyagihugu ijeje gukingira
murakoze Joseph nawe nyene ari ku murongo wa telefone Joseph ratwumva
ndabumva
ego irindi zina naho amagari
Bigirimana Joseph ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
yego ikibazo intererano
munda mukiriza umutumire
ya mahoro Joseph
mukomere
ya mahoro
nk'umuntu w'inararibonye ukora mu miryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu
mubandanye
nk'iyo mwitegereje kubijyanye na bakora ihohoterwa ry'uburenganzira bw'ikiremwa muntu kubegamiye ubutegetsi ese abategamiye ubutegetsi barwanya ubutegetsi bo mubabona mute bo mubavugaho iki bamurakoze akabazo kanjye nako
murakoze mumwishure
Joseph Bigirimana aravuze ati mbega mwe muhanira gato y'akazi na muntu mubona gute abagwanya ubutegetsi abatavuga rumwe na leta twebwe kuko twamwe dusaba yuko kugira ingorane z'u Burundi zitoregwa umuti yuko abagwanya leta abo muri leta boja hamwe bakicara hamwe mu biganiro biurikiyemo bose ariko turamaze kubona yuko iyo hageze ibiganiro leta y'u Burundi kenshi ishaka kwitoza utunyoni kugira ibyo biganiro ko kuja hamwe n'abatavuga rumwe na leta ntibibe ugasanga bavuza ati urya ntaza kuko akurikirana ubutungane uyu yashatse gutembagaza ubutegetsi ariko ukamenga bobo nibo bariko baratora abo baganira kandi hari umuhuza kubera abo babiri badashobora kumvikana aico gituma twebwe yaba abagwanya leta abatavuga rumwe na leta canke abari muri leta tuguma dusaba yuko bo kwicara hamwe kugira batorere ikibazo cy'u Burundi aho rero tugasaba yuko umuhuza mu matati y'abarundi n'umufasha wiwe aribo boshira hamwe abo bose bafise ivyo bapfa mu Burundi bakicara hamwe hama bagatorera umuti ibibazo biri mu Burundi umwe atarenze gutora uwo baganira kuko umuntu aganira n'uwo bakundana umuntu aganira n'uwo bafise ivyo bapfa
murakoze Robert ratwakuye Robert uratumva Robert Allô Robert ndi shobe kumuronga ku murongo wa telefone dufise Adelin Adelin uratwumva
ndabumva gatanu kuri gatanu nyakubaha mumenyesha makuru na mahoro kwitwa irya Amerika
na mahoro irindi zina nahuri
Jenny twangabira no Adere nkabamperereye mu bumanuko bw'igihugu cy'u Burundi ni mu ntara ya Rumonge neza na neza muri komine Buyengero
yego ufise ikibazo cyangwa icyimvire uterera
ubwa mbere ni nko guterera ndetse no gushima n'akabazo biravanze ubwa mbere nako mbe ntangure gushima ku kuntu mwiyumviriye gutumira ishira hamwe ripoka ku by'agateka kazi na muntu
yego mubandanye
hanyuma nkagira nti bo hari amashyamwe menshi ubu hoho mu Burundi menga nimba ntihenze harabayeho guhagarikwa kw'amashyira hamwe nka yose kugira ngo yisuganye mu gihe umuntu agira ati none yobaye hagaritswe kubera iki ayo mashyira hamwe yobaye hagaritswe harabwa iki hanyuma hariho na yari yahagaritswe mbere ndetse tubona ko amashyira hamwe nayo nyene yasa n'amashyirahamwe yaharanira agateka kazi na muntu yabikora aha tuvuga nk'ishyirahamwe ya Prodehash yahagaritswe ubwa mbere mbega nimba uwo muntu nawe nabonye ko ari mu ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu aravuga iki ku byerekeranye n'iri hagarikwa
alo turamutaye ku murongo wa telefone ariko yasa n'uwarangije kubaza ikibazo mwamwishura
Adene yari kabaza ati mbega ayo mashyirahamwe yahagaritswe gute nibyo twasiguye yuko bavuze ko atisunga amategeko ariko ayo mategeko ntiyari gutuma abanza guhagarikwa mu kugira ashobore kwisunga ivyo bari bashaka ivyo amategeko bari bashizeho cyane cyane ko harimo amwamwe bavuga yuko yisunze amasezerano yarusha kandi bitari bitekanijwe muri ayo masezerano ikindi naco ni kuvuga ko ari amashyirahamwe yandi yari yatangwa guhagarikwa imbere nk'amashyirahamwe y'u Burundi arimo za Prodehash zose dusanzwe duhurikiyemo zaragaritswe n'ubutegetsi bw'ubujumbura n'umushikiranganji w'intwara hagati mu gihugu ariko bitayabugiye na gato kubandanya dukora ibikorwa byo kuraba kugendereza ivyerekeye amabereka kugwa mu Burundi kuko hari abarundi benshi bariko barafasha yaba abarundi bari mu munze bari no munzego za leta badashima inyifato y'amwe muri leta baturunkira amakuru y'ivyerekeye ho nyango y'agataya kazi na muntu ahico gutuma turonka cyane ivyegeranyo ivyamabereka karakugwa mu Burundi naho tuba tutari mu gihugu canke amashyirahamwe yacu atari karakora makurikije amategeko y'u Burundi ivyo rero n'ukwerekana yuko abarundi bose barifise bariko batera intege kugira ukudahana mu Burundi bihanagugwe kandi umuntu wese akoze ivyaha aza kurikiranwe kugatwe kabo aho ndabona yakanye ubushimira abarundi bose bitanga kugira batange ayo makuru kuvyerekeye ihunyango y'akazi na muntu aho baherereye hose mu bisata byose bitandukanye yaba no mu nzego za leta
hari icyanyuma utuma bwa nyuma mwashikiriza mutugiye kurangiza ikiganiro
Utumwa bwa nyuma noshikiriza abariko baratwumviriza abarundi bene wacu nuko umurundi wese hari yabari mu gihugu yabarahunze igihugu yomenya yuko dutegerezwa guhagurukira rimwe tugahagarika ubwikinye biriko bera mu Burundi tugahagarika abo bose bariko bitwaza igikenye bahabwa n'ubutegetsi mu guhohotera kiremwa muntu yaba mu bwoko bwose mu ntara zose tugaheza tukubaka igihugu cacu kirimwo amahoro n'umutekano igihugu kidahungabanya gatya kazi na muntu.
Urakoze yari Armel Niyongere, Maitre Armel Niyongere, yanonosoye ivyerekeye amategeko akongera akaba haranira agateka ka muntu ari ngahe Washington yatumiwe mu kiyago ejo n'amashirahamwe National Endowment for Democracy na Robert F. Kennedy Human Rights akazo jano muri mu bushikiranganyo bwa imigenderanire no muri mu nama nkengu z'amateka ya Amerika. Dushimiye mwemwe wese mwakurikiranye iki kiganiro abaduhamagaye bagashikiza ivyimviro kabaza n'ibibazo. Mugire ibihe byiza mwese muhandanya gukwirikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
Mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika turashimiye mugenzi wacu Fidel Niyongabo ku kiganiro.